mwumva ni radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio y'u Amerika yumvikanira ku FM 88 bice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 bice bitatu y'ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije rero mwese nshuti banywanyi baradijwe rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya nkuri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nkije basoza kandi bayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Amashyirahamwe arwanya ruswa no gusesagura umutungo wa Leta mu Burundi arasaba inzego nshya zigiye kujyaho kuba maso kuko hari abashobora kubanyura muri humye bagahita basahura igihugu.
Turasabye rero abantu bose bashobore gukinga ntibibe naduka twari dusigaye kuko bagomba kugenda bateruranye n'inzira koga bakonje ikigega.
Uwo ni Gabriel Ruhiri uyobora Odicome ishyirahamwe rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa Leta.
Twagire rero n'ubundi dusaba abenegihugu babandanye bashikiriza amakuru uwo mugwi mbere banarushirizeho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bukingirwe mu bisata byose cyangwa ubwanyurujwe bugaruzwe.
Uyu we ni Elize urongoye umugwi ujejwe gufata no kugeza imbere y'ubutabera abategetsi bagenda banyereje umutungo wa Leta mbere y'uko barangiza manda zabo mu Burundi. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zo zirasaba umukuru w'igihugu watowe mu Burundi gukora ibishoboka byose ngo amahoro n'ituze biboneke mu gihugu. Naho mu Rwanda mu karere ka Rubavu hari imiryango ikeka ko abantu bayo bahitanywe n'urukingo rwa Ebola bahawe ariko inzego z'ubuzima zo zivuga ko bishwe n'izindi ndwara bari basanganywe. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibihugu byo muri Afurika birimo gusaba iperereza ku bijyanye n'ikumira rishingiye ku ibara ry'uruhu rikorerwa birabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu. Inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo.
Ibihugu byo muri Afurika byatunganije integuro y'ingingo mu rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rurejwa agateka ka muntu idomo urutoki by'umwihariko kuri Amerika ku bijyanye n'ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba rikorerwa birabure muri icyo gihugu. Ni nyuma y'ubwicanyi buherutse gukorwa n'igipolisi ku birabure muri Amerika. Integuro y'iyo ngingo ishobora kuganirwa vyihuta no munsi kuwa gatatu mu rwego rwa ONU rurejwa agateka ka muntu rufise icyicaro i Geneva mu gihugu cy'Ubuswisi. Iyo ntego isaba komisiyo ijejwe itohoza yarwo kwihweza ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba n'irindi tyozwa ry'amategeko mpuzamakungu yerekeye agateka ka muntu hamwe n'ayandi mabi akoregwa abanyafurika n'abandi bantu bose bafise amamuko muri Afurika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bice byo ku isi. Integuro y'iyo ngingo isaba ko hoba itohoza ku bantu baherutse kwicwa n'inzego zijejwe kubahiriza amategeko n'uko abakoze ubwo bwicanyi boshigwa imbere y'intahe. Nacugwego gwa rujejwa gateka ka muntu gwavuze buno nyene kuvyerekeye integuro y'iyo ngingo. Prezida wa Amerika Donald Trump yarakuye Amerika muri ugwo rwego rugizwe n'ibihugu 47 haraheze imyaka ibiri yagwagirije ko ruzira igihugu ca Israel kandi gwemeye ibihugu birangwa n'intwaro z'igitugu zityoza bikomeye agateka kazi na muntu.
Urakoze Fidel Nyongabo. Turakomereza ku nkuru yo kutumvikana hagati ya Australia n'Ubushinwa. Australia iramagana igihano cyo kwicwa. Ubushinwa bwakatiye umuturage wayo wafatanywe ibiyobyabwenge. Geoffrey Mutagoma akomeza inkuru.
Calum Gillespie ni umuturage wa Australia warufungiye mu Bushinwa kuva mu mwaka w'2013. Yafatiwe mu mujyi wa Hwanzu afite ikiyobyabwenge cyitwa methamphetamine. Amakuru y'uko Ubushinwa bwamukatiye igihano cy'urupfu yamenyekanye mu cyumweru gishize. Uyu mugabo w'imyaka 56 afite icyumweru kimwe cyo kujuririra icyo gihano. Minisitiri w'intebe wa Australia Scott Morrison yavuze ko igihugu cye kitavuga rumwe n'Ubushinwa kuri icyo gihano, yemeza ko ubutegetsi bwe buzagerageza gufasha umuturage uri mu kangaratete. Igihano cy'urupfu kuri uwo muturage cyongereye uruntu rwari rusanzwe hagati ya Australia n'Ubushinwa rutewe n'uko Australia ishyigikiye iperereza ryimbitse ku nkomoko y'indwara ya COVID-19 yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan wo mu Bushinwa. Ari kandi n'ikibazo kibivugwa ko Ubushinwa bwaba bwivanga mu miyoborere ya Australia no mu kuyineka bukoresheje ikoranabuhanga. Ibihugu byombi bisanzwe bifitanye umubano ushingiye ku bucuruzi. Mu mwaka w'2017, Australia yohereje ibicuruzwa mu Bushinwa bifite agaciro ka miliyari 85 na miliyoni 700 z'amadolari ya Amerika. hashize ibyumweru bike Ubushinwa buburiye ba mukerarugendo n'abanyeshuri b'Abashinwa ko Australia ifite ivangura rishingiye ku kiza cya virusi ya corona.
Geoffrey Mutagoma, urakoze. Dukomereze muri Mozambique, ahatangiye igikorwa cyo gufunga amaduka manini kugira ngo avugururwe mu mugambi wo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona mu gihugu. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Uno munsi ubaye ugira kabiri w'iminsi itatu yagenewe gusukura no gutunganya gushasha amasoko rusange muri Mozambique. Ni mu gihe isoko rya mbere rinini ku mugwa mukuru Maputo naryo nyene ryugawe kuri uno munsi. Ibikorwa biriko birakorwa kuri iryo soko rinini rya Zipamanine ni intango yihagarikwa ry'amasoko 63 n'ibindi bibanza bitanu birimo amaduka ku mugwa mukuru. Ivyo bikorwa bizoba bigizwe no gutunganya isoko gushasha, gushiraho ivyapa vyerekana ugutegerana hafi na hafi hagati y'abagura n'abagurisha no kwambara uduhomera munwa mu kwikingira umugira wa corona. Ku munsi wa gatanu niho Alice de Abreu, umuyobozi w'akarere ajejwe amagara n'imibereho y'abantu, yabwiye bamenyeshamakuru ko iyugagwa ry'ayo masoko n'amaduka biri ngombwa kuko basanze abantu bagenda bandurira uwo mugira mu masoko. Ariko ntiyatangaje amazina y'amasoko batoyemo abantu banduye iyo ngwara. Ivyo bikorwa byo gutunganya amasoko bizorangira mu kwezi kuza. Mozambique ifise abantu barenga 600 banduye umugera wa corona, batatu muri bo baravye Imana.
Oriane Tangishaka, Fidel Nyongabo na Geoffrey Mutagoma barakoze kuri amakuru yo hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC ni umwanya noneho w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Aya makuru yo mu karere turahera mu Burundi, aho abarwanya ruswa baburira inzego zibishinzwe kuba maso kugira ngo abategetsi barimo kurangiza manda zabo batazagenda barigishije umutungo wa leta muri ibi bihe ibyo kubisikana mu nzego nkuru. Pierre Claver niyo nkuru adifitiye inkuru irambuye.
Kuwa kane w'indwi urwego rwa mbere rw'umukuru w'igihugu ruratangura amabanga yagwo, izindi zitandukanye guhera ku bashingamateka gushika ku bakuru b'imitumba uciye kuri ba mustanteri n'abandi, baracasigaje amezi abiri kugira ngo ikiringo cyabo gihere. Muri iki kiringo gito gisigaye niho abagwanya biturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta bavuga ku butunzi bw'igihugu bunyuruzwa cyane igihe abategetsi bamwe bamwe baba bashaka kwitekerera. Gabriel Fieri atwarisha Oricom rwanyi biturire yabibwiye iradio Ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye.
Abantu bose batowe ubu ariko basya batambaye kugira ngo basahure igihugu n'abanyagihugu. Turasavye rero abantu bose bashobore gukinga ntibibe no dukatware dusigaye kuko bagomba kugenda bateruranye n'inzira koga bakomvye ikigega, kuko amakuru twaramaze kuyaronka kw'ivyo bintu biriko biraba, kuko bazi ko haje umukuru w'umushasha ashobora kudasubira kubizigira. Turasavye rero amategeko akurikizwe, hubahirizwe igihugu n'abanyagihugu, bareke gusongera isibe kuko igihugu cacu kigeze aho mwasa ashaka mu bijanye n'ubutunzi kubera ubukene buturembeje.
Iryo shirahamwe rihamagarira umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye agiye kurahira ko yofata ibintu mu minwe kugira ngo abategetsi bazorangiza amabanga yabo bagende berekanye ubutunzi bafise nk'uko bitegekanijwe mu ibwirizo wa shingiro.
Mu nyungu ya 95 y'ibwirizo wa shingiro rishasha ivuga yuko abasuku bacu bategerezwa kwerekana iyo bakuye ubutunzi binjiye mu mabanga yabo. Aho rero ni guhera kuri mustanteri kuduga ku muntu wese yashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Hanyuma kandi n'abantu bazoza gutwara kutubera abasuku ejo bumve yuko bafise iryo tegeko ryo kwerekana ubutunzi bwabo baronse batarinjira mu mabanga nubwo baronse bayavuyemo. Hanyuma abatavyerekanye bahanwe, bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose, ico twita mu gifaransa redistribution des ressources.
Kubwa Oricome abogende banyuruje amatungo ya leta boba basongereye isibe kuko ubutunzi bw'igihugu busanzwe bwarasubiye inyuma cane. Mu mpera z'umwaka uheze harashizweho umugwi ujeje gufata no gushengeza abategetsi bagenda banyonoye amatungo ya leta imbere y'uko barangiza amabanga yabo. Imbere yuko amatora aheruka aba, uwo mugwi warashize habone cegeranye gatunganyo ibujumbura uvuga ko mu mezi atatu aheze umaze kwakira amadosiye arenga 70 y'abategetsi bagirizwa ko bagerageje gusiga banyuruje amatungo y'igihugu. Erizendaye asanzwe atwara sentari gwanye biturire ku rudekonte ni watwara uwo mugwi
atari bake baramaze gutanga makuru y'abanyuruza canke bihagira ubutunzi bw'igihugu bishimikije amabanga ico gihugu nyene cabashinze. Aha kaba ari mu bisata bikurikira: inyuruzwa canke ikoreshwa nabi y'amafaranga ya leta, amadosiye 18 aramaze gushikira umugwi; inyuruzwa y'imiduga ya leta, amadosiye 4; inyuruzwa canke ikoreshwa nabi y'amafaranga y'amakoperative sangwe, amadosiye 10; igurishwa ry'ibitara bya leta, amadosiye 18 yarashikiriye umugwi; igurishwa canke itangwa rinyuranye n'amategeko y'amatongo ya leta, amadosiye 16; mu bijanye n'amasoko ya leta, umugwi umaze kuronka amadosiye 8; mu gusabura abanyagihugu babagurira ikaba ku giciro kiri munsi y'ico leta yashinze, amadosiye 3 yarashikiriye umugwi; mu gisata c'ubutungane naho amadosiye 5.
Hari n'ibindi bisata uwo mugwi umaze kumvamwo akamoto ko kunyuruza amatungo ya leta naho utarafata abavyagirizwa.
Ariko rero hariho ibisata vy'amakori n'amatagisi, ubutare n'agataka, hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'agaciro. Umugwi wikeka ko bashobora kuba nahone haberamo kunyuruza canke kuyagira ubutunzi bw'igihugu, mugabo akaba ata makuru ahatangwa. Eka no mu bushikiranganje no mu mashirahamwe ya leta amakuru ahatangwa si menshi. Ubuho hariho n'ibishasha vyaje ngo twatumwe nabo hejuru canke ngo turi muri sisteme. Twagire rero n'ubundi dusaba abenegihugu babandanye bashikiriza amakuru uwo mugwi mbere banarushirizeho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bukingirwe mu bisata vyose canke ubwanyurujwe bugaruzwe. Twagira dusubire duhumurize abazotanga inkuru bose ko bazoguma mu ibanga, tunabamenyesha ko uzotanga inkuru ifasha mu kugaruza itunga ry'igihugu azoronka agashimwe.
Mu gihe c'imyamamazo, Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu mushasha, agiye kurahirira amabanga yiwe, yemeje ko ku ntwaro yiwe azogwanya bakaboko n'abasesagura amatungo y'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, urakoze. Tuve mu Burundi tugana mu Rwanda, mu karere ka Rubavu hari imiryango ikeka ko abantu bayo bahitanywe n'urukingo rwa Ebola bahawe. Iyi miryango ivuga ko bakimara gukingirwa batangiye kumererwa nabi bibaviramo urupfu. Inzego z'ubuzima zo zivuga ko bishwe n'izindi ndwara bari basanganywe. Ni inkuru twateguriwe na Claude Ganza Munyamagana.
Barebe ukuntu barebe urugo rukingo, barebe niba ari ruzima batazamara abana b'abantu.
Ni nyina w'umwana w'imyaka 3 n'amezi 5 wavuye mu mubiri kwa gatandatu w'icyumweru gishize, umunsi wakurikiwe hereho urukingo rwa Ebola nk'uko ababyeyi be babivuga. Ni narwo bakeka ko rwamuhitanye. Batuye mu kagari ka Kabirizi mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu.
Yageze ngo ni mugoroba, umwana ndakibaza afite ari gukina n'abandi bana, ndana kabazo na gatoya kagaragaza kagwaye. Ngo bimaze ngogera ngo mu masaha 5 n'umwana waje gutengwa, ari gutengwa mbese ngo kwa kutwumunda kwaraga malaria y'igikatu, dusanga umwana ararembye. Ari binini byo baduhaye ngo umwana agize ikibazo twamuhereza ikinini cya paracetamol. Ngo turakimuha, turamuryamisha, kandi n'ibindi byashize tugiye kureba mu gitondo dusanga umwana yarembye yanoze. Bamukingiye saa 10. Umwana yapfuye mu gitondo, nuvuga ko ndana amasaha 18 yashize avuye mu mwuka akimara gukingirwa.
Niwe mwari mwakingije wenyine cyangwa n'abandi bose mu barakingiwe?
Barakingiwe, ariko ubu ngubu ntiwayisapfa.
Bakingira umunsi umwe?
Bakingira umunsi umwe. Ngende ndari ukuva ni ugukeka ko ngende ndavuga ko nibwo rwamuhitanye, uko ngiye umwana wanyinda akibazo icyo yari afite.
Ababyeyi banyakwigendera babwiye ko umwana wabo yishwe n'indwara y'impiswi. Cyakora aba babyeyi bo ntibabishira amakenga.
Nubwo bavuga ngo umwana wanjye yishwe n'impiswi ariko ntagariyo. Ni gute umwana yakwicwa n'iyo mpiswi? Iyo umwana afite iyo nzoka ntagwa konje. Umwana yaratitiye cyane. Bigaragara n'urwo rushinge rwamuhitanye. Reba abantu batubwiye ngo baratuzanira igisubizo turi gushyingura, ntacyo bigeze bazana kugezana n'izi saha.
Mwana wanjye yari muzima, ntani ikibazo cyo yari afite, ntani ibicurane byo yari afite. Kumbwira ngo yishwe ngo no kunya byashoboka? Njye ndahamya ko ruriya rushinge rwo bamuteye ari rwo rwanyiciye umwana. Umwana wanjye yazize ubusa, ni ukuri. Mwana wanjye yazize agahererane kabisa.
Mu mudugudu wa Gateko, akagari ka Rwazanaho, mu murenge wa Rugerero, hari umugabo ufite ubuhamya busa nk'ubw'uyu muryango. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu, umugore we nawe yapfuye hatarashira icyumweru ahawe urukingo rwa kabiri rwa Ebola.
Randevu yo gufata urushinge rwa kabiri wa Ebola asubirayo akivayo ntago yigeze atinda ngo amare ni wenda icyumwe cyuzuze atarafatwa n'ubugwayi yarembyiza danje ari kuruka maraso bamubiza imiti barangije baramubwira ati zaje asubirayo afatika isubizo umubwo kwa kane yatari hagera barapfuye abaganga baraza bafukura ibizamini barambwira ati ngo nubundi bugwayi ngo nabwo ari urukingo rwamwishe ngahubwo ngo nubugwayi bundi wasanga ari igitundu gari cyo cyamwishe yarurutse maraso te nayo garutse aruka maraso kugizwa yapfiriye
ari barigeze bamusuzuma igitundu
bamubwiye cyo yikoje kumusuzuma baravuga ati ngazasubire kuba kandi gufata ibisubizo by'ibizamini yapfuye ntabyo turabona
inzobere mu by'ubuvuzi zivuga ko urukingo ari umuntu uhabwa umuntu kugira ngo ukangure umubiri ubashe gukora ubwirinzi ubashe kurwanya indwara zawinjiramo kandi ko ruba rwarakorewe igenzura ku buryo rutateza ibyago nk'urupfu. Dr Julien Nyombayire ukuriye gahunda yo gutanga inkingo za Ebola muri Projet San Francisco ishyiriye gahunda mu bikorwa yabwijwe irya Amerika ko impfu z'aba bantu ntawe zihuriye no kuba barahawe urukingo rwa Ebola ahubwo bazize ubundi burwayi bari basanganwe nk'uko byemejwe n'isuzuma ry'abaganga. Uyu muyobozi avuga ko mu bantu basaga 45,000 bamaze gukingirwa mu turere twa Rubavu na Rusizi nta bibazo cyangwa inkurikizi zikomeye abafashe inkingo bahuye nazo.
Yakozwe na famiye rwose twari kumwe uwo mubyeyi wuza umwana n'abandi bari kwa muganga na centre de sante aho ngaho bafitegerero bose twari kumwe bifuzaga ariko bahita bajya guhamba ifaranga kubara 45,000 na n'ubwo turinze batangazirwe n'igihe assessment yakozwe nuko bari bafite izindi ndwara zatumye bari coincidence ngo baba barahawe n'urukingo bafite n'izindi ndwara bari izo ndwara rero ziza kubahitana ariko bigahurira nabi yuko no mu minsi ya mbere cyangwa se yavuwa mbere yo gupfa baba barabonye n'urukingo.
Dr Nyombayire avuga ko Projet San Francisco ikorana n'inzego za leta zishinzwe ubuzima mu gukurikirana umunsi kundi ko bahawe inkingo nta bibazo bikomeye bahura nabyo. Mu nzego zikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda harimo Minisiteri y'Ubuzima, ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti ndetse n'uruganda rwakoze urukingo bwarwo ku buryo hageze ikibazo gikomeye kigaragara urukingo rwaba ruhagaritswe.
Dufite inshingano zo kuko basuzuma buri kantu kose kaba kagaragaye. Kwa gatandatu twahise tubamenyesha, ikigo tumenyesha ni n'abanyeshuri bakora zino zinzu, kuba bakubwira yuko nta kane bisa. Iyo bashobora no gufata icyemezo bo kuvuga ngo reka tube duhagaritse, iyo basanze ari ingaruka ziri gutuma tugomba guhagaritse, ariko nabo bakoze kavuga ngo gahunda ikomeye.
Projet San Francisco ishyira mu bikorwa itangwa ry'urukingo rwa Ebola ivuga ko kubabara umutwe, kugira umuriro cyane cyane ku bana, kugira umunaniro ukabije n'izindi mpinduka zoroheje aribyo bikunze kugaragara mu bahura urukingo, ariko bikaza kwimara cyangwa kwikiza bidasabye gufata imiti yihariye cyangwa guhura na muganga. Inzego zikurikirana iyi gahunda zivuga ko mu nkingo 200,000 ziteganyijwe gutangwa mu Rwanda, izisaga 45,000 nizo zimaze gutangwa kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania barasaba umukuru w'igihugu watowe mu Burundi gukora ibishoboka byose ngo amahoro n'ituze biboneke mu gihugu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Tanzania, James Jovin, kuri uyu wa mbere yazindukiye mu nkambi ya Nduta aganira na bamwe muri izo mpunzi bahungiyeyo.
Jewe cyo mbona niteze kuyo mukuru mushasha, mbona atari kirenga kuko intwari imwe ibandanije itwara atari uko hahindutse abantu gusa. Ariko je ndi mpunzi mbona umengo ntizonyohereza kuko ni ya ntwari idahana ifatira mu Gikenye. Ariko rero nipfuza yuko iyo ntwaro yohinduka hakazoba ibihano, ntibagumize ibihano byari bihasanzwe, hakaba umutekano umuntu yagize ingorane kugira ngo n'abahunze abanyepolitike babone kugaruka, hanyuma umuntu abone ati aratunganye twiwe habaye nababaye kali intwaro ihohotera umuntu canke intwaro irabagatumba iraba umuryango umwe abo bari kumwe bose.
No kuvuga twebwe ico tubona twebwe nk'impunzi, ikintu ca mbere ego umukuru w'igihugu aheruka gutogwa kandi buca arahira kuko igihugu nico gumata umuntu gifise akirongora. Aho twebwe nk'impunzi ikintu ca mbere turacafise impungenge ntoyi, izo mpungenge nuko n'uwo yatowe nyene ari mu yoreta kandi akaba ari yoreta twebwe tubona yuko mengo twahunze hakiri ibibazo bitaratunganwa neza. Icyo twabona rero yo kwihutira gukora nuko yo kwanza ubwa mbere yo manza gaja hamwe nabo batavuga rumwe bakaraba ibibazo ko twese turi bene Burundi, abo badasangiye ivyumviro bakicara hamwe bakaraba cyane cyane ikibazo giteye mu Burundi kugira ngo amahoro agaruke. Hanyuma amahoro amaze kugaruka muri abo bakuru bakuru nka twebwe bato bato ndibaza ko bitutugora cyane kuko nako tubona ko amahoro yagarutse tugaheza tukaza.
Icyo namusaba nuko yo banza kutweza umutima maze agatunganya imbonera kure eka n'abadushwiragije tukava mu matongo yacu kuko ntibyatunezereje. Icyatumye duta igihugu ni imbonera kure zatuma tutashobora kuryama ngo mbuce, bikavana n'ukuntu ziduha turubika bamwe baricwa abandi nabo duhitamwo kwangazwa eka hari n'ikindi kiduhanze nyene uretse izo mbonera kure amatongo byatumye noneho agatongo twari dufise bamwe bamwe tukanyagwa maze bigatuma naho tutaronka aho dushinga ikirenge bisha bituma noneho duti igihugu cyatwibarutse
nk'ikintu twosaba nka twege impunzi umukuru w'igihugu nuko yotunganya uburongozi kuko ubwo burongozi nyene nk'akaro turavuga imbonera kure turavuga uburongozi bujanye n'amasentare y'amatongo kubera yuko imbonera kure ziri muza mu byatumye abantu benshi bahunga ku bwinshi ikibazo cy'amatongo kiri mu bintu byatumye impunzi zihunga ku bwinshi rero ku bw'ibyo ikintu twasaba umukuru w'igihugu nuko igihugu yogishira ku rutonde rumeze neza nk'ikintu cy'imbonera kure mbere kikavaho mu Burundi hakaguma igipolisi igisoda nkuko ibindi bihugu bitunganijwe
ariko ikibazo tugifise ego baravuga ko intwaro yahindutse ariko hahindutse umuntu leta itwara n'ijya nyene rero ikibazo dushatwibaza ati mbega wewe aje ameze gute ku bw'ibyo rero turacarabira hafi turabe mbega azaranye nguvu izahe agiye guhindura iki hanyuma natwe bato bato duheze tugire ntidutahe mu gihugu cyacu kibarutse na kanatsinda amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho ariko gusa turacyafise amakenga mu gihe tubona hariho abanyepolitike bakomakomeye bakiri hanze y'igihugu ni nacyo gituma rero tuvuga duti turarindiriye turabe nta byinshi dufise twoshobora kuvuga cyangwa tuvuga ngo turiteze mu gihe atarashingana leta turindi arahire hanyuma shinge leta kumbura imigambi yemereye abanyagihugu ayishire mu ngiro kugiye kuraba ukuntu igihugu gitunganijwe hariho kamwana wa mama hariho kudahana ariko ibyo byose niyaza kumbure abikora neza twebwe nta kibuza kuko tuzotaha ni igihugu cyatwibarutse ni igihugu kirimo inshuti abagenzi ariko twibaze ko naho nyine ari umushingantahe kandi nk'uko agenda bivuga mu biganiro bitandukanye ni umukuru w'igihugu abushitse kumbure azoshika kuvyo yiyemeje na cyane cyane kunywanisha bene Burundi
ne rero ico ndamusaba nuko yokwegera izo mbonera kure akazereka yuko inyuma y'igihugu hariyo bashiki babo na bene wabo igihe tuzogenda dutaha mu gihugu bakazobona yuko dutashe turi bene wabo akatwakira nkuko turi bene wabo kandi turi bashiki babo cyo nico cya mbere ntangura kumusaba ikindi nuko ndamusaba yuko yoja hamwe bakicarana n'abapolitisien nabo nyene bataye igihugu cyabo kuko mu gihe twohunguka nabo bataramara kuganira nabo kandi bagafata igihugu cyabo ntaho twoba tugiye ko twosanga naho nyine tugiye mu muriro tumaze gutaha nabo baca baza bakavuga ati oya bivanye n'ibyo twashaka ntitwashoboye kubyemererwa bigatuma none igihugu gisubira mu njyane
hanyuma ikindi twosaba umukuru w'igihugu nuko nka twege impunzi tuhabaye ino turi ingenzi kuko igihugu cyatwibarutse turakizi na kare twakivuyemo mu mvo z'ingorane nyene zitandukanye ariko tukipfuza kugisubiraho ariko kugisubiramwo ntibyoroshe bivanye n'imvukanaka zatumye nyene tuza ikibazo cy'imbonera kure ikibazo kijyanye n'amatongo rero umukuru w'igihugu nuko igihugu yogitunganya akabona neza yuko hanze y'igihugu hari impunzi kandi zikeneye kuza kuri bene wabo zika agatunganya neza abene gihugu bakabona neza yuko hanze hariho bene wabo kandi natwe tukamenya neza yuko bene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi bamaze kwigishwa neza bakabona yuko hanze y'igihugu hari bagenzi babo bene wabo rero muri ico gihe bituma natwe ge tucya duhunguka twumva by'ukuri ati igihugu kirameze neza
ariko ku ruhande rw'iwanje mu gihe by'ukuri tukibona hari abanyepolitike bakiri hanze y'igihugu natwe ntitwogira ingoga zo kuvuga yuko tugomba dusubire mu gihugu kuko tubona umenga bato bato nta jambo rinini dufise gusumbya abo banyepolitike bakiri hanze kuko mu gihugu iyo bariko baravuga ngo hari abo dukeneye ko baza hari n'abandi tudakeneye ko baza mu ico gihe bidutera amakenga kandi kandi dutera amakenga nka twebwe nk'impunzi turi muri Tanzania kenshi nitwe twama turonderwa ntituzi igituma hari impunzi ziri muri Kenya muri Uganda muri Congo ndetse no mu Rwanda tukibaza ko kumbura ayo mahoro basigurira twebwe n'izo zindi impunzi ziri aho handi hantu ko bozisigurira ayo mahoro hanyuma amahoro ahari nibaza ko twese tuzoba tuyabona gusa ico tuwo musaba ashire mu ngiro ivyo yiyemeje azabakoze.
Ikindi ndamusaba nuko mu gihe twotaha twoshobora gusanga yaramaze gutunganya uko ubuzima bwacu bugiye kuzomera. Nk'ubu nk'akarorero abana bacu barize ngaha muri Tanzania cyo kimwe data no mu bindi bihugu bahungiyemo barashobora kwiga. Bamwe bashikiye mu mashure bari barataye, dufate nk'abashikiye mu mashure ari muri sogondere barashobora kwiga baramariya ngaha mu gihugu twatsemwo ubuhungiro. Bashoboye noneho kuronka impamyabushobozi iberekana yuko ishure bayirangije. Noneho bamaze kuronka iyo mpamyabushobozi, hariho n'abandi bavuyemwo bararonka naho bashobora kwisumamwo. Kuri iyo mpamvu rero ndamusaba mu gihe umuntu yoshika akerekana aho hantu yahora yisumamwo canke se akerekana iyo mpamyabushobozi ko yoshobora kumutegera yuko nawe ari mu bashoboye gusoma amashure maze akamufasha nkuko ariko abafasha abandi azobagize neza.
Rero ikindi twosaba umukuru w'igihugu nuko nk'abategetsi bari nyuma y'igihugu yobanza ko kuganira nabo kugira ngo nabo babone biyumvemo igihugu cy'u Burundi kukibamwo kuko iyo bataje muri icyo gihugu cy'u Burundi nka twege impunzi turi abantu bato bato cyane duca duhunguka dufise ubwoba kuko twebwe turi abantu tugwana n'akajumbu turaturiye ariko mu by'ubutegetsi ibyo twe nta ntiturangishinga mugabo bobo kubera ko abantu usanga barigeze gutwara igihugu n'uburongozi kanaka mu gihugu icyo usanga nabo baharanira ibintu by'uburongozi mu gihugu bigatuma bashobora guhungabanya umutekano mu gihugu. Rero nka twege ntambo nimwe yotuma tuguma ino mu buhungiro mu gihe umukuru w'igihugu yoba yamaze gutunganya igihugu neza. Ikindi kandi twasaba umukuru w'igihugu nuko twamusaba yuko nk'impunzi dufise imyuga itandukanye, usanga bamwe ari abanyeshure, usanga abandi bafise imyuga yo gushona, imyuga yo gukora amakinga n'iyindi, ariko ugasanga nko mu gihugu cy'u Burundi wasanga tugiye turiko twatunganizwa neza ngo umunyeshure yari inongo ashike yiga yahora yigisha ngo ashike yigisha yahora kugara umwuga kanaka ngo ashike ukora ibyo ntibyoheze ibyo ntibyokubaka u Burundi ahubwo nuko igihugu yo gitunganya mu nzego zose kugira ngo igihugu vyukuri umuntu wese abone yuko igihugu kiri ku rutonde kandi igihugu cyahinduye byinshi.
Ni kuvuga uwo mukuru w'igihugu mushasha yoba agiyeho bushasha yo kwihutira ubwa mbere na mbere gukorana neza n'abarongoye nabo bikorana, hanyuma akerekana umutima mwiza ukibabarwa afitiye Abarundi, hanyuma natwe tukabona yuko twahunze igihugu akarondera abanyepolitike bagiye ubwa mbere, hanyuma natwe tugakurikira twebwe impunzi. Nusaba leta y'u Burundi nabo bagiye nabo bagiye gusubirira ko botunganye neza igihugu, bagafatane neza nabo bagiye gutwarana, hanyuma natwe tukaboneraho tutahadushikira mu gihugu kirimo umutekano, kirimo amahoro.
Hama ikindi nuko twamusaba maze akashobora kuzadushikiza mu myuga abashoboye gusoma imyuga aha mu makambi, turashobora kuronka akahembwe kanaka tugatumwa ko tukiga imyuga tugashobora kuronka n'urupapuro twerekana yuko twashoboye gusoma imyuga tugashikira rero hiyo mu gihugu maze bikagenda neza baze batwemere nkuko natwe twashoboye kwiga imyuga maze batushobore kutwangaja umwuga kanaka natwe dushobore kuronka aho dushobora gukura gasabuni. Icyo nicyo noshobora kumusaba.
Arakoze James Jovin n'Abarundi baganiriye mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turabigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika. Uwo munsi wemejwe kuri iyi tariki mu mwaka w'1991 nk'urwibutso rw'abana batanze ubuzima bwabo nk'ibitambo baharanira ubwigenge muri Afurika y'Epfo. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1976 abanyeshuri barenga barenga ibihumbi makumyabiri bakoreye imyigaragambyo mu gace ka Soweto gatuwe n'abirabura basaba ko bakwigishwa mu rurimi rwabo gakondo aho kwigishwa mu rurimi rwa gashaka buhake. Abapolisi babirayemo babarasaho bicamo amajana. Uwa mbere wishwe n'umwana w'umuhungu Hector Petersen wari ufite imyaka 13. Ifoto y'umurambo we uteruwe na Mbuyisa Makubo yabaye nk'ikirangantego cyo kubuhuza urubyiruko rwa Afurika y'Epfo. Muri Afurika y'Epfo uyu munsi ni umunsi w'ikiruhuko, umunsi wahariwe urubyiruko, ukaba unahimbazwa nk'umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika. Ni umunsi rero wo kuzirikana inzitizi abana b'abanyafurika bahura nazo kugira ngo bashobore kubona uburere bukwiye. Uyu munsi kandi wemejwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika.
Njute banganya ibijwi rya Amerika hano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye ko mwateze amatwi. Nshimiye kandi n'abagenzi banjye babigizemo uruhare aho baherereye hose mu ngo zabo n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubibagezaho. Fasil Gebeho niwe wegeranyije aya majwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije na Edi Rwema. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe. Mukomeze kandi kubahiriza ingamba zafatiwe icyorezo cya virusi ya corona.